Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki 11 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2018 kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe na Fide Niyonga.
Icyemezo cy'urukiko nyafurika uburenganzira bw'ikiremwamuntu twacyakiriye neza cyane, cyaradushimishije kuko kwitwebwe biragaragaza nyine ka karengane kwakomeje kugenda tuvuga.
Uyo ni Mutuyimana Anselme, umuvugizi w'imbere mu gihugu w'umugambwe FDU Inkingi, uyobowe na Madame Victoire Umuhoza Ingabire utaremegwa mu Rwanda. Turavuga no ku birori byo gusozera ibikorwa by'iminsi 16 yari yagenewe kugwanya mabi akoregwa bigeme n'abakenyezi mu Burundi, ku ngingo ya sentare nyafurika y'uburenganzira bwa muntu yategetse Leta y'u Rwanda kwishyura Ingabire Victoire indishyi z'ibyiwe byononekaye mu gihe yari apfunzwe zigera ku miliyoni 65 z'amafaranga y'amanyarwanda. Turavuga no kwinyuruzwa ry'abarobyi batatu b'abarundi mu kiyaga Rweru mu buraruko bw'u Burundi. Imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiza amakuru dufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze Fidel. Umukuru w'igihugu cya Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed kuva ku mugoroba wo ku munsi w'Imana arahanzwe n'abashingamateka biwe, bamwe badashima politike yiwe bakamusaba mbere no gutanga imihoho. Ibyo bikaba byasabwe na 92 ku bashingamateka 275. Abashingamateka bamwagiriza kutubahiriza ibwirizwa shingiro no kuganira no kugiranira imibonano mu ibanga n'ibihugu bibanyi arivyo Ethiopia na Eritrea ku gutunganya ibivuko no gushyira hamwe ibyo bihugu bitatu nk'uko rwandiko rw'abashingamateka rusaba ko atanga imihohoro bivuga. Kuva mu kwezi kw'11 uwo mukuru w'igihugu akunze gutazirwa Farmayo yarabonanye na bagenzi we ba Eritrea Isaya Afwerki n'uwa Ethiopia umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed mu mubonano udasanzwe wabereye mu buraruko bwa Ethiopia wari utumbereye gukomeza umugambi wabo wo gukorera hamwe mu guteza imbere ubutunzi hagati y'ibihugu byabo. Kugira ibisabwa n'abo bashingamateka bishigwe mu ngiro bitegerezwa gushyigikirwa na 2/3 by'abashingamateka 275 ba Somalia, ni ukuvuga 184. Igitigiri abakurikiranira ibibera hafi muri Somalia bavuga ko kizogorana gushikwako. Umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yari aciye bugufi kandi asa n'uwihagaze ko igihe ariko arashikiriza ijambo mu gihugu ubwa mbere kuva habaye imyiyerekano yahungabanije ico gihugu. Yagize ati: "Ndemeye uruhara rwanje mu vyabaye, nshobora kuba hari abo amajambo yanje yababaje." Ivyo Macron yabishikirije ejo kuwa mbere. Yaremeye kandi ko itegeko ryo kuduza amatagisi itabaye ingingo nziza. Ariko Macron yavuze ko iryo shavu rimaze indwi ziheze ari ingaruka ku bibazo abanyagihugu bari bamaranye imyaka 40 na cyane cyane abataba mu bisagara. Perezida yashikirije ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe bigeramiye ubutunzi hamwe n'imibano y'abanyagihugu. Iyo myiyerekano rero ikaba yasize amabarabara yo ku murwa mukuru Paris hamwe no mu bisagara bikomakomeye ari Misaka. Abantu barenga 4,500 barahagaritswe kuva iyo myiyerekano itangura. Bamwe mu bayitabye ndetse na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ivyo Macron yavuze ari intambuko nziza ya mbere, ariko bakavuga ko bataranyurwa. Leta z'Ubumwe za Amerika zarafatiye ibihano abategetsi batatu ba Korea ya ruguru ku byo zise ihungabanywa ry'agateka ka zinamuntu muri icyo gihugu. Umushikiranganji w'ikigega ca leta muri Amerika Steve Mnuchin avuga ko abo bategetsi batatu batwara ibisata atakindi bikora atari gucinyiza no kugenzura abanyagihugu. Abo bafatiwe ibihano ejo kuwa mbere batwara inzego z'umutekano ubutunzi bafitiye muri Amerika bwafashwe, kandi nta munyamerika yemerewe gukorana nabo imigambi yariyo yose y'iterambere. Abategetsi bavuze ejo kandi ejo kuwa mbere ko ivyo bihano bishasha ari kwibutsa ubwicanyi bwakorewe umumenyeshamakuru w'umunyamerika Otto Warmbier yari kuzoba kwije imyaka 24 ejo ku munsi wa gatatu. Gwambia yaciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka mirongo irenga 15 muri 2016 muri ico gihugu ca Korea ya ruguru yagirizwa ubusuma yaragwaye gushika ahaja muri koma afa inyuma y'indwi atahukanywe aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika gushika ubicamwishe nti kiramenyekana. Mushikiranganji wa Arabia Saudita ajejwe imigenderanire n'amakungu yarahakanye kurungika muri Turukiya. Babiri mu bahoze ari abategetsi ba Arabia Saudite bagirizwa kugira uruhara mu igandagurwa ry'umumenyesha makuru Jamal Khashoggi mu kwezi kw'icumi. Adel Al Jubei yabwiye abamenyesha makuru ku munsi w'Imana ari Riyad ati ntidutanga abanyagihugu bacu. Mundwi heze sentare muri Turukiya niho yasohoye imitahe kumunye Arabia Saudite Al Katani yari umutegetsi mukuru yegereye umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman hamwe n'uwahoze arongoye iperereza muri icyo gihugu Ahmad al-Asiri. Abo bagabo babiri bari mu murwi w'abategetsi bakuwe mu mabanga inyuma yaho abategetsi ba Arabia Saudite bashikirije ko igandagurwa rya Khashoggi ryakozwe n'ibihemu. Mu Rusiya kazi yagirizwa gusuma urusaku muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu kuvogera akavuye kabo mu mugambwe w'abarepublikani akabakuramwa amabanga yarungikira Uburusiya yaremeye ibyo yagirizwa nk'uko amakuru ava muri sentare ya Amerika yabyemejeje ku wa mbere. Maria Butina yafashwe mu kwezi kw'indwi acatabwa mu mvutu bwo nyene ategekanya kurenguka imbere ya sentare ya Washington kuri wa kabiri ariko ivyaha yagirizwa kandi yitezwe kwemera ntibiramenyekana.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Congo aho ejo kuwa mbere umunye Congo Dr. Denis Mukwege n'umunya Iraki kazi Nadia Murad bashikirizwa agashimwe kitiriwe Nobel kuwaharaniye amahoro baheruka gutsindira muri uyu mwaka. Ni mu birori vyabereye i Oslo mu gihugu ca Norvege ariko ibukavu aho Dr. Mukwege asanzwe akorera ibikorwa vyo kuvura no kwita ku bagore basambanijwe ku nguvu vyanamuhesheje ako gashimwe umunezero wari mwinshi kuba ariko bakurikirana ivyo birori kuri television. Umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yari ahari, reka adushikirize ibindi kuri iyi nkuru.
Icyumba kigari bigaragara ko gisanzwe cyifashishwa mu kwerekana amafilimi n'ibindi bijyanye n'imyidagaduro ahibukavu kizwi nka Sare Concordia nicyo cyifashishijwe mu gutambutsa umuhango waberaga yosiro muri Norvège ku buryo bw'inyumva nkumve n'imbona nkubone ibyo bita live mu ndimi z'amahanga. Hari hakubise huzuye ndetse bamwe babuzaho kwicara barahagarara. Buruko ku mashusho herekanwa gisura ya Dr. Denis Mukwege cyangwa se izina rye rikomojweho mu mbwirwaruhame uko niko byahitaga bigenda. Dr. Denis Mukwege uvuka muri Kivu ya Majyepfo ari naho akorera akazi ke k'ubuvuzi mu bitaro bya Panzi Ibukavu ahawe iki gihembo ku bw'uruhare rwe mu kurwanya kwifatwa ku ngufu ry'abagore rikoreshwa nk'intwaro y'intambara. Ibyo akaba binyuza mu bitaro bya Panzi ndetse na Fondation Panzi bifasha abagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu n'imitwe yitwaje intwaro yiganje muri Kivu ya Majyepfo. Ku baturage ba Ibukavu ni ishema rivanze n'ibyishimo.
Nasiye kwanza fier kwa Congolese. Kwa Congolese paske
mbere na mbere ndiyumva mishema ryo kuba ndi umunyekongo kazi kubera ko abantu bose ku isi bibwiraga ko umunyekongo ariwe muntu uri inyuma y'abandi, ariko kuri uyu munsi byagaragaye ko Kongo yabyaye umuntu ukomeye kandi yanabyariye Abanyafurika bose. Nk'uko rero Dr. Mukwege amaze kubivuga, iki gihembo cya Nobel ntigihagije, ahubwo buri wese aharanire ko Kongo ibona amahoro. Abandi nabo ni urugero rwiza babonye atari kuri bo gusa ahubwo no kubazabakomokaho. Ubu tubonye umuntu umenyekanye ku isi yose nzimuturuka iwacu muri Kongo by'umwihariko Ibukavu muri Kivu ya Majyepfo, kandi natwe tugomba gukurikiza urugero rwe tukagira nk'aho ageze. Umwana wanjye nawe azajya yiga abone ko hari umuntu wakoze ibintu by'agatangaza wa hano, bityo nawe bimutera imbaraga kuko azabavuga ati ndagera ikirenge mu cya Papa Mukwege kandi sindi buyobe kuko ndabona ubufasha. Ku miryango ya Societe Civile n'indi ivuga ko igamije kuzamura ijwi ry'umuturage ho, aka ni akanya keza ko gukorera ubuvugizi ibibazo bitandukanye bigaragara mu gihugu cyabo kandi bikumvwa ku rwego mpuzamahanga bikanabonerwa ibisubizo.
Ubutubonye umuvugizi dushobora kugezaho ibibazo bikomeye akabikorera ubuvugizi ku rwego mpuzamahanga kandi bakanamwumva. Tuzi neza iby'iki gihembo cya Nobel cyakoze mu bihugu nka Afurika y'Epfo, Misiri, Liberia n'ahandi. Tuzi kandi natwe iki gihembo gishobora kutuzanira hano muri Congo. Ariko kandi rero birasaba ko dushyiraho ingamba zifatika zo kugikoresha, kuko nidufatira amaboko imugongo kizahabwa undi, bityo amaso y'isi yose ubareba Congo yigire n'ahandi. Nyuma yo kwakira iki gihembo, Dr. Denis Mukwege yasabye ibihugu n'umuryango mpuzamahanga kutareberera abakorerwa abagore n'abakobwa mu bihugu birimo intambara n'imvururu, kandi bigaharanira ko amahoro aboneka, kuko izo ntambara n'imvururu ari byo ntandaro y'abakorerwa abagore n'abakobwa. Yanasabye kandi ko abagiriwe ayo mabi yo gufatwa ku ngufu mu bihugu byose birimo intambara bahabwa ubutabera bwuzuye burimo no kubaha indishyi z'akababaro. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi naho abanyagihugu bo muri komine Mutimbuzi nibitabiriye ku rwego rumwe n'abandi bo mu yandi makomine yo mu ntara ya Bujumbura ibikorwa by'iminsi 16 yari igenewe kugwanya amabi akoregwa bigeme n'abakenyezi. Byashikirijwe muri zone Gatumba ejo kuwa mbere n'uburongoye iyo ntara mu birori byo gusezera icyo kiringo. Ibindi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Imbyino, intambo n'umurisho w'ingoma z'u Burundi birimo ibyivugo byo kwiyamiriza amabakorerwa abakenyezi n'abigeme byo byaranze ibirori byo gusozera iyo minsi 16 muramatari w'intara Bujumbura. Umufasoni Nadine Gacuti yabwiye bitavye ibirori ibyaranguwe muri ico kiringo n'intambamyi bagize.
Muri byo twakoze twarahindije rwose cyane cyane ingo zubatse zidaciye mu mategeko, kuko twasanze kenshi amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane batubatse biciye mu mategeko. Rero icyo gikorwa nk'uko Leta yagishyize imbere mu guhimiriza cyane cyane abubatse bidaciye mu mategeko, kandi mu guhimiriza yuko umuntu atarenza kuba atunze umukenyezi umwe cyangwa umugabo umwe. Icyo gikorwa rero nicyo twashyize imbere cyane hano mu ntara ya Bujumbura, naho hano muri komine Mutimbuzi hakiriho abazirengagije. Aho rero natagome twagira tubavunire kugira ngo ejo amategeko atangiye gukora adusange mwese mwisuganije.
Isozerwa ry'icyo kiringo cyo guhimiriza Abarundi kugira bavavanure n'amabakorerwa abakenyezi n'abigeme byahuriranye n'umunsi mpuzamakungu uhimbazwa buri genekerezi rya 10 ukwezi kwa 12 uwo nawo wahariwe amasezerano mpuzamakungu yahariwe gukingira agateka kazina muntu. Umushikiranganji Martino n'ivyo abandi ajejwe iby'agateka kazina muntu no gushyigikirana yabwiye abitavye ibirori igituma Leta yahisemwo guhimbariza uwo munsi mu ntara ya Bujumbura.
Niyo ntara twabonye byakomeye cyane abantu kubera intambara zari zihari, agateka kazina muntu karahungabanye. Tugize amasesangura twasanze muri Bujumbura byarakomeye cyane. Niyo ntara abantu bapfuye cyane, baregeranizwa hamwe mu maka, barabura ubwigenge, birakomera. Hanyuma kubw'ubukerebutsi bw'indongozi zaho bafatikanije n'indongozi kuwe bw'igihugu bagiye hamwe baragarura amahoro n'umutekano.
Abaserukira bimwe mu bihugu byabo mu Burundi bitavyo birori byo guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahimbarijwe hafi y'umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uhagarariye uni mu Burundi Gary Novie ari nawe yashikirije ijambo cyo ku ruhande rw'uwo muryango yashikirije ko hari intambwe mu Burundi mu byo kubahiriza agateka kazi na muntu ntibagiye kuvuga ko naha makungu yateye igikumukuru y'amasezerano haraheze imyaka 70 atagihugu na kimwe kirayubahiriza ijana ku ijana
malgré les promesses d'une vie meilleure qu'incarne la déclaration des peuples
Gary Konyati naho ayo masezerano ategekanya ubuzima bwiza kubaba ku isi haracariho agahaze kuko agateka kazi na muntu kaguma atako kifashe abantu babayeho mu bukene buzuri nzara ikumirwa ridasigaye nyuma abantu bafungura nabi banahanzwe na kigoyi ntibavurwa kuko atamiti hari nibindi naho ibihugu byinshi byategeka umukuru w'amasezerano nta na kimwe kirayakurikiza yose uko yanditse batumire bahire Uburundi bwararanguye ibitari bike mu bijanye no kugarukira agateka kazi na muntu amasezerano bwateye ku igikumu arerekana ko bwateye intambwe na cyane cyane mu gutanga ivyegeranyo vyingena gato y'akazi na muntu kifashe mu Burundi eka mbere n'ishingwa ry'imirwi ijejwe agateka kazi na muntu mu gihugu birerekana ko u Burundi bwifuza gutera intambwe umushikiranganji Martino Nizabandi ntibagiye kuvuga ko agateka kazi na muntu kateye intambwe mu Burundi naho hari abatanga amaraporo atariyo agasaba nyabo na makungu gufasha u Burundi kugira ahakira gahaze gatorerwa umuti
hariho ibyusanga bariko barasukuza ugasanga bahenzwe ugasanga ibindi nabyo ko bigira bigira nkana kuko ari ingena leta y'u Burundi iba yamaze gutanga ikerekana by'ukuri kw'ibyanditswemo yatari byo ariko ntibifatigweko
mu Burundi icivugo cyo umunsi mpuzamakungu wahariwe amasezerano yo kubahiriza agateka kazi na muntu ni twubahirize agateka kazi na muntu na cyane cyane mu kugwanya mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme atanumwe asigaye inyuma muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Kunguru yerekeye u Rwanda Sentare Nyafrika y'uburenganzira bwa muntu yategetse leta y'u Rwanda kwishura Ingabire Victoire indishi zivyiwe vyononekaye mu gihe yarapfunzwe zigera ku miliyoni 65 z'amafaranga y'amanyarwanda. Ibindi kuri inkuru tubibaze Claude Ganza munyamagana.
Urukiko Nyafrika rushinzwe uburenganzira bwa muntu rwategetse u Rwanda guha Victoire Ingabire Umuhoza indishyi ya miliyoni 65 n'ibihumbi 230 z'amafaranga y'u Rwanda ni umwanzuro wafashwe n'urukiko nyafurika ku wa gatanu w'icyumweru gishize ruvuga ko ari indishyi zituruka ku byangiritse bigaragara bitewe n'ifungwa rya Ingabire Victoire ndetse n'ihungabana umuryango we yagize mu gihe atari hamwe nawo afunzwe mu bihumbi 2013 nibwo madame Ingabire Victoire Umuhoza yakatiwe gufunga imyaka 15 ahamejwe ibyaha birimo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kurema umutwe w'abagizi ba nabi Mu kwezi kwa cumi kwa 2014 nibwo Ingabire Victoire yatanze ikirego mu rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu asaba ko hasuzumanwa ubushishozi bijyanye n'amategeko y'ingengabitekerezo ya genocide gupfobya genocide no gukwirakwiza ibihuha icyo gihe yasabaga kurekurwa no kwishyurwa ibyangijwe afunzwe uru rukiko rwaje kwemeza ko uburenganzira bwe butubahirijwe mu rubanza imwe mu mpamvu rwashingiye ikaba yuko nko ku cyaha cyo kuregwa gukwirakwiza ibihuha nta shingiro bifite kuko ngo ibyo yavuze byari bisanzwe bizwi mu kwezi kwa cyenda k'uyu mwaka Madame Victoire Ingabire yarafunguwe ku mbabazi zatanzwe n'umukuru w'igihugu. Ntabwo twashoboye kubona nyirubwite Madame Victoire Ingabire, ariko ku murongo wa telefone twavuganye n'umuvugizi w'imbere mu gihugu w'ishyaka FDU inkingi ritaremerwa mu Rwanda. Ni bwana Mutuyimana Anselme atubwira uko bakiriye iki cyemezo cy'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu.
Iki cyemezo cy'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu twacyakiriye neza cyane, cyaradushimishije kuko kuri twebwe biragaragaza nyine ka karengane kwakomeje kugenda tuvuga kuva Ingabire yagiye imbere mu Rwanda mu gihugu aje mu migahunda za politike n'ibishyaka za FDU inkingi. Ariko mu by'ukuri mu byemezo bibiri maze gufatwa n'urwa rukiko biragaragaza neza ko Madame Victoire Ingabire yarenganye cyane.
Ni icyemezo gifashwe nyuma y'uko u Rwanda rwari rwamaze kwivana mu masezerano aha abaturage babwo uburenganzira bwo kururega. Mufite icyizere ko u Rwanda ruzagishyira mu bikorwa
kiriya cyemezo nubwo rwikuyemo, ariko rwikuyemo ikirego cyaramaze gutangwa, bityo rero bikaba nta mpamvu nimwe tubona yagombye gutuma kiriya cyemezo mu bikorwa.
Ku rundi ruhande ariko guverinoma y'u Rwanda ivuga yuko nta myanzuro y'uru rubanza irabona, bityo ko itagira icyo ibivugaho. Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta y'u Rwanda Bwana Businge Johnston yabwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi ati ntacyo navuga kuri uru rubanza kuko ntarabona kopi yarwo. Mu 2013 nibwo u Rwanda rwasinye amasezerano n'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu, amasezerano aho uburenganzira umunyarwanda ku giti cye cyangwa umuryango utari uwa Leta wo gutanga ikirego muri uru rukiko kijyanye n'uburenganzira bwa muntu rwaje kwivana muri aya masezerano mu 2016 habura iminsi mike cyane ngo urubanza Victoire Ingabire yareze mu Rwanda rutangire kuburanishwa n'uru rukiko. U Rwanda rwavuze ko rwivanye muri aya masezerano yemerera umuturage warwo kururega kugira ngo rwongere ruyasuzume kuko rwabonaga bahamijwe ibyaha bya jenoside barwifashisha nk'umuyoboro wo kwigira bere, bigakorwa mu izina ryo gushakira ubutabera abanyarwanda. Uru rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu ruvuga ko kugera ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka rwari rumaze kwakira ibirego 190, imanza 48 muri zo akaba arizo zari zamaze gucibwa. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio ya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mwana nyakumviriza radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC. Tugarutse mu Burundi, abajejwe intwaro mu ntara ya Kirundo batangaza ko abarovyi batatu b'abarundi bo muri komine Busoni bafashwe n'abasirikare b'u Rwanda ku munsi w'Imana mu kiyaga ca Gweru. Buramatari w'intara ya Kirundo abona ko hashobora kuba harimwo n'agasomborotso, akamenyesha ko abo barovyi bariko bakorera mu mazi y'u Burundi, agasaba igihugu c'u Rwanda kurekura abo barundi vuba kandi atagisabwe. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinzi.
Bubikishije ku rubuga rwa Twitter mu gitondo cyo kuri uwa mbere, ubushikiranganji bw'umutekano bwatangaje ko abo barovyi banyururijwe mu kiyaga cya Gweru n'abasirikare b'u Rwanda, icyo bise arevement mu rurimi rw'Igifaransa. Ayo makuru aremezwa namwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Gatete aho abafashwe baturuka, ariko birinze kugira icyo batangariza Ijwi rya Amerika bamenyesha ko igihe batwagwa batabibona. Alentriwele mutawazi arongo intara ya Kirundo aremeza aya makuru aho amenyesha ko abagera kuri batatu bafashwe mu bucagu cagu kuri w'Imana aribo babariza ku butaka bw'u Rwanda.
Na bene gihugu bari bagiye kuroba, ariko baroba ngaho mu kiyaga ca Rweru bo ngaho ku mutumba wa Gatete gacimira imago, kandi bakaba babatwaye bariko bararobera mu mazi y'iwacu Burundi.
Mutabazi asaba igihugu cy'u Rwanda kurekura abo barovyi ivyabaye akabifata nk'agasomborotso. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
time.
Njoti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika hano bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi mubandanye mutwumviriza mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.